Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika gikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mundi uteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 9 y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2019 muri kumwe na Frederic Mundikije. Murundi ya umenshi makuru wamaze igihe muri uyu mugani wo bazovamwo abazokurikirana amatora atekanijwe mu mwaka w'2020.
Nk'ibijyanye yuko umuntu yagize ikosa mu matora aherukayo barumwa muri aya matora, nko mu bijyanye yuko abamenyesha makuru botegurwa.
Uyu ni Frederic Ndahimana, umushikiranganji urundi ajejwe gutangaza amakuru. Inkuru kimwe n'inkuru ijanye n'ikiganiro abakimuza amateka mu Rwanda bagiye kurangiza ikiringo cyabo bahaye abamenyesha makuru. Inkuru ya bane mu rwaruka rw'imbonerakure baciriwe mu nyororo w'ubuzima bwabo bwose hamwe n'ikiganiro Amerikana tubazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloise Bigirimana. Mwanamutse neza Aloise, mwanya ni wawe.
Mwanamutse Frederic, turahera muri Amerika. Hano muri Leta Zunze Amerika, ibiro bya Perezida Maison Blanche bishikiriza ko bitazokorana n'icyo byise iperereza rite ku biri n'ibwirizwa shingiro rigamije gukura ku butegetsi Perezida Donald Trump. Biri mu rwandiko umuhanuzi mu by'amategeko muri Maison Blanche Pat Cipollone yarungikiye indongozi n'amashinga amateka ejo ku munsi wa kabiri harimwo na Nancy Pelosi ayirongoye. Abategetsi bari mu iperereza ryo kumenya nimba Trump yaraciye kubiri n'amategeko mu gusaba igihugu cya Ukraine gutohoza ku mudemokrate Joe Biden bashobora kuzohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Uru rwandiko ruje inyuma yaho ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu bwa Amerika bwankiye ko ambasaderi wa Amerika mu muryango umwe bwa Buraya Gordon Sondland yitaba kwishyura ku bibazo by'abashinga amateka ejo ku munsi wa kabiri nyene ku byo yobazi kuri ayo matohoza. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri Sudani y'Umanuko Thomas Hashek yashikirije ko Leta Zunze za Amerika yiteguye gushyiraho ibindi bihano mu gihe Leta ya Perezida Salva Kiir itoshira mu ngiro ibyafunditswe mu masezerano agamije kurangiza intambara hagati y'abenegihugu. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri i Juba, Hashek yavuze ko impande zose zirebwa n'aya masezerano zibwirizwa kwerekana ubushake bwa politike no gukemura utubazo tugisigaye gutorerwa umuti nko gushinga igisirikare gihurikiwemo bose hamwe no gushinga ibitigiri by'amareta no gushinga ndetse n'imbibe zayo. Muri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR rishikiriza ko ryiteze gufasha impunzi zirenga ibihumbi bine ziri muri Angola zifuza gutahuka mu ngo zabo mu ntara ya Kasai muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Umuce wa mbere witezwe gutahuka ku bushake bwabo muri indwi nk'uko HCR bivuga. Izo mpunzi zigiye gutahuka inyuma y'amasezerano yasinywe hagati na HCR hamwe na Leta ya Angola bifatanije na Leta ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ku itariki ya 23 z'ukwezi k'umunani. Indege ya kompanyi yo muri Ethiopia, Ethiopian Airlines, yarasubiye mu buryo bwihuta ku kibuga cy'indege cy'i Dakar muri Senegal inyuma yaho imwe mu mamoteri yayo ihiriye. Indege ingenzi zose 90 hamwe n'abakozi bayo bari muri iyo ndege ntacyo babaye nk'uko byashyikirijwe n'abategetsi bo kuri icyo kibuga cy'indege cy'i Dakar hamwe n'abiyo kompanyi. Iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 767 yasubiye kugwa ariho yari gihaguruka yerekeza i Addis Abeba muri Ethiopia. Perezida wa Ecuador yari muri Leta mu manuko bw'igihugu mu gutinya imyiyerekano ikomeye iri kirabera ku murwa mukuru Quito. Mu gatondo kejo ku munsi wa kabiri abari mu myiyerekano barateye ingoro y'inama nshinga amateka ku murwa mukuru Quito imbere y'uko igipolisi kibirukana. barahungabanije amahinguriro y'ibitoro ibyatumye ibitoro ico gihugu cimbura bimanuka gushika ku bice 30% nkuko bishikirizwa n'umushikiranganji w'amasoko ntanga nguvu muri ico gihugu. Imigumuko yatanguye muri Equateur haraheze imisi 6 inyuma yaho Perezida Moreno atangarije ingingo ruhasha zirimo guhagarika amafaranga leta yahora ishira mu gisata c'igitoro kugira ifashe abanyagihugu bica bituma ibiciro by'ibitoro biduga. Mu gisata cy'umutekano abategetsi ba gisirikare muri Turukiya bashikiriza ku inteko zabo ziteguye kugaba ibitero sinda musiga bateguye igihe kirekire ku barwanyi b'abakirde bari muri Siriya. Abo Ankara yita ko ari abakora iterabwoba ariko bo bakabonywa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi nk'ababifashije kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Abategetsi b'abakirde bashikirije ejo kuwa kabiri ku bitero bya Turukiya biza byaratanguye hafi y'igisagara ca Sere Kaniye hafi y'urubibe n'igihugu cya Turukiya. Ubwo ruhagarara rw'intambara ruje inyuma yaho Leta Zunze za Amerika itangarije ibitari vyitezwe kwiriko irakura abasirikare bayo bari mu karere k'urwo rubibe kubwo ibikorwa bya gisirikare yise bya Turukiya. Ariko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yarushirije kuvuga ko adataye abakirde ariko bafatanije na Amerika hamwe n'urunani mpuzamakungu mu kurwanya iterabwoba.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Tumwese kumulika mwana wanda nyakumbiriza iladio njuhi ya Amerika isamela nilai Washington DC mkinuunia mkina wanda inguruza mkareli kafika ibiaga binini. Murundi wamesha makuru batanu wafisi urambe mukazi nibo basabwa kuri buri radio yose kugira ngo bazokarizwe bwenge kubijanye n'amatora yo mu 2020 byashikirijwe ku munsi wa 5 mu shikaranji wo kumenyesha amakuru mu nama yo gushiraho umurwi wamenyesha amakuru uzobujejwe ukurikirana ayo matora. Inkuru ijwi rya Amerika ryaronse ribifashijemo n'abanywanyi baryo tujye kwisubirwa na Pierre Cavere inkuru.
Umushikiranganji jejwe ivyo kumenyesha makuru ari nawe yararongoye abegwa n'ico kibazo c'amatora yashikije ko abaja muri uwo mugwi w'abamenyesha makuru batoba abakoze amakosa mu matora y'ibwirizwa shingiro aheruka ku mwaka uheze mu mwaka w'2018. Umushikiranganji Frederic Nahimana akaba yarashize ku mugaragaro amakosa 15 yakozwe n'abamenyesha makuru mu matora y'ibwirizwa shingiro aheruka. Muri ayo harimo gutanga amakuru ahengamye ibiturire no gushikiriza imvugo z'abanyepolitike zibiba ugwanko.
Ibyo twamaze kubona n'ivyiyumviro bamaze gutanga tubona isema ari nziza kuko bamaze gutanga ivyokorwa noshiraho nk'akarorero gushiraho umugwi ushinzwe gukurikirana ayo matora mu vyerekeye kumenyesha amakuru. Novuga nk'ivyiyumviro bagiye baratanga ku vyerekeye amakosa yabaye ndetse bagatanga n'impanuro nk'izijyanye n'uko abashinzwe ibimenyesha amakuru bukurikirana cyane abamenyesha amakuru babo nk'ibijyanye yuko umuntu yagize ikosa mu matora aherukayo farumwa muri aya matora nko mu bijyanye yuko abamenyesha amakuru botegurwa imbere yuko baja gukurikirana amatora nk'ibyerekeye yuko uburyo bw'amatora bwotangwa imbere kugira ngo ntibikereze abamenyesha amakuru gushika ku kivi.
Naho rero abamenyesha amakuru bakurikiraniye hagufi amatora y'ibwirizwa shingiro ku mwaka uheze abayobozi b'amaradiyo bitavyo nama nabo baragarutse kubitagenze neza ku ruhande rw'ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru. Gorgosa Bushimike n'umuyobozi wa radiyo Nderagakura ari mu bari barongoye uruganda rw'urunani rw'amaradiyo avuga ko ico gikorwa co mu mwaka uheze catunganijwe gihuti huti.
Twari guhera kuraba ingene igikorwa catunganijwe nuko umugwi wari washizwe burya umwanya bawuhaye ntibari munini cyane kugira ngo utegure ibintu hanyuma byaciye bituma no kugira ngo uburyo buboneke kuko nibwo bwa mbere uburyo bwose bwagira ico gikorwa bwari buvuye muri leta byafashe umwanya kugira ngo biboneke hanyuma mbere no gusigurira abantu bo mu bushikiranganje bihigira cha leta byafashe umwanya kuko bo babona umengo uburyo leta yashizeho basanze barungika batekerera umukozi wa leta mu gihe agiye muri mission kwari bwo bumenyesha makuru yabwirizwa kuronka bigasaba rero yuko dusigura kugira ngo abantu bumve yuko umumenyesha makuru ararahagaze adashobora kuronka uburyo nk'ubwo ujya bundasanzwe aronka igaca bituma no kuja ku mirimo bukeye bwaho bacererwa
ku ruhande rw'umugwiseni ujejwe gutegura amatora ku rwego rw'igihugu umukomiseri ajejwe kumenyesha amakuru asa n'utahura ibyabaye mu matora yo kumwaka uheze y'ibwirizwa shingiro Philippe Nzobonariba akavuga ko icyo gihe icuka kitari cifashe neza agereranije n'ibihe bihari ubu mu Burundi
kuva ku mwene gihugu buja ku mwene politika angaje ubutari angaje no kumenyesha amakuru muri ibuka igihe referendum yaje turi mu bihe de suspicion n'abamenyesha amakuru batize yano nibaza bize babyara
gukumira abamenyesha makuru bakoze amakosa kugira ngo nibaje ku rutonde rw'abamenyesha makuru bazoshikiriza ingene amatora yo kumwakuza ariko aragenda no gukaririza ubwenge abosigwa ku rutonde nivyo byumvikanywe n'abitavyo nama yo mu mwiherero abarongo ya maradio akorera ku butaka bw'u Burundi basabwa n'umushikiranganje jeje bivyo kumenyesha makuru gutegura abamenyesha makuru batanu kuri radio imwe yose bafise uburambe mu mwuga umushikiranganje Federico Nahimana agasigura ko abo ari bo bazokarihizwa ubwenge kubijanye n'amatora yo kumwakuza
banyanyi ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ejo ku munsi wa kabiri abagize sena y'u Rwanda bagiye kurangiza ikiringo cyabo baragiranye ikiganiro n'amenyesha makuru bavuga ko baranguye amabanga bajejwe ku kigero kiri hejuru ya 80% mugenzi wa Cheric bagira ubusa yari mu cyo kiganiro
muri rusange ko bigaragaza muri iyi mandiki y'igihe y'umutwe wa sena mu nteko ishinga amategeko barasobanura ko ibintu byagenze neza mu nzego zitandukanye zirebana n'ubuzima bw'igihugu bakurikije inshingano zigenewe sena mu kiganiro n'itangazamakuru bwa Bernard Makuza ukuriye sena avuga kuri mandiki y'igihe yemeje ko na bagenzi be bubahirije inshingano basinzwe nko mu kwegera abaturage bwana Makuza yavuze ko mu murongo w'iterambere basanze bimeze neza
muri ibyo bibazo n'ibitekerezo by'abaturage ikigaragara ni uko hari byinshi byiza umuntu asanga mu mirenge itandukanye bijyanye n'iterambere ry'igihugu n'ibyifuzo by'abaturage
icyakora ngo hari ibindi bibazo basanze mu baturage bihuriweho basaba ko mandi basimbuye yazakomerezaho bafatanije n'izindi nzego mu kubikemura
hari ikibazo kijyanye n'ingurane ku za expropriation hari ba rwiyemezamirimo bagiye bakora imirimo bakagenda batishyuye abaturage hari ibijyanye n'ibyiciro by'ubudehe cyangwa se VUP hari ibijyanye no kurangiza imanza hari ibibazo by'ubuharike ariko hari n'ibijyanye n'ihohotera ry'abana byagiye bigaragara
muri iyi manda ya kabiri cy'igihe ni naho mu 2015 hahinduwe itegeko nshinga ry'u Rwanda risumba ayandi aho ni cyane cyane mu ngingo ya ryijana na rimwe yazitiraga umukuru w'u Rwanda Paul Kagame kongera kwiyamamariza gukomeza gutegeka u Rwanda. Seni ivuga ko ari umwaka w'ikirenga kuko yifatanije n'umutwe w'abadepite bakiri inyandiko zikabakaba miliyoni enye z'abasabaga ku bushake guhindura itegeko nshinga. Inyandiko zitavuzweho rumwe zibitse muri Sena
avuga bisiragira kugira ngo nabakomeje kugenda batanyurwa cyangwa se bagira ipfunwe bamenye ko ibintu byose byakozwe icyifuzo cy'abaturage kirahari. Twigeze kugira igihe cyo kubisobanura ariko muri iki gihe dusoza nanone kubisubiramo ngira ngo nta gicumuro kirimo.
Muri rusange mu myaka 8 ya manda ya kabiri y'umutwe wa Sena umaze bavuga ko imyanzuro bashyikirije guverinoma yashyizwe mu bikorwa ku mpuzandengo ya 89%, bagasaba ko bazabasimbura bazakomereza aho bageze. Gusa mu bihe bitandukanye hakunze kuzamuka amajwi avuga ko u Rwanda rudakeneye kugira imitwe ibiri y'inteko ishinga amategeko. Abavuga ibyo bashingira ku kayabo k'ingengo y'imari igenda kuri Sena, bakanavuga ko basanga icyo bita imirimo yahitagaragara yagombye gukorwa n'umutwe w'abadepite. Kuri iyi ngingo hari n'abatangira ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga nk'umunyarwanda duherutse guterura abareza kuri Twitter agira ati ariko buriya Sena ivuyeho twahomba iki. Agakomeza agira ati nge mura twakunguka amafaranga yayitangwaga hagakora ibindi. Ni ingingo ijwi rya Amerika yashatse kumva icyo abari muri manda icyuye igihe yivugaho, maze Senateri Tito Rutaremara ati
kuri ijwi rya Amerika harya Sena yanyu ya Amerika mugerageza kuyikuraho kugira ngo nicyo nabaza. Sena yacu niyo irwanira kugira ngo amahame remezo yakurikirane ibibazo u Rwanda rwagize bari kwabikuramo. Sena ya Amerika ihagarara za leta ziri ndumva ugeranyije ikwiye kugumaho n'ikwiye kuvaho n'igihe ubwo batabanyamerika uvugira twumve.
Kuri perezida wa Sena Bernard Makuza avuga ko yubaha ibitekerezo bya buri muntu mu gihugu kigendera kuri demokarasi, icyakora hari ibyo afata nko kurengera
abantu babiri batatu icumi niyo babijana basimbure icyemezo abanyarwanda bafashe ku bwiganze bwa 99% bwo gushyiraho urwego bakaruha inshingano ngira ngo twatumye umukabya. Ntabwo dushobora kugendera ku marangamutima cyangwa se ku mpamvu zihariye z'umuntu cyangwa z'abantu kugira ngo wenda uvuge ngo umuyobozi runaka cyangwa se urwego runaka nta kamaro bifite.
Naho Senateri Garikani Niyonga nawe asanga mu gihugu inzego zuzuzanya mu mikorere bigoye kwemeza umusaruro wa buri rwego. Aha niho havuka wa buri umwihariko mu musaruro wa Sena.
Igihugu gikora nk'icyacu aho inzego zose zifatanya zikanuzuzanya ntibyoroshye gupima kuko uruhare rwa buri muntu we umufashe ku giti cye biragoye kuvuga ngo umwihariko umugabane Sena yazanye wihariye kubipima wawe ni uwuhe muri ya mikorere tuvuga.
Ibyo kwishinga amategeko umutwe wa Sena wagiyeho mu mwaka w'2023 nyuma yo gutora itegeko nshinga nk'uko ryavuguruwe kugeza mu 2015. Ni umutwe wa abasenateri 26 bageramo mu buryo butandukanye, bamwe bashyirwamo n'umukuru w'igihugu abandi bagatorwa. Kubabaga muri uyu mutwe wa Sena kuri manda imwe yashoboraga kuyimaramo imyaka 8. Itegeko nshinga ryavuguruwe mu 2015 na magingo aya ryemera manda ebyiri muri Sena buri manda imyaka 5. Manda icyuye igihe igasaba izayisimbura kuzakomereza aho yari igejeje mu nshingano za Sena zirimo no gukomeza gukurikirana iyubahirizwa ry'amahame remezo u Rwanda rugenderaho. Ehwe y'urusa y'ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Murundi imisore ine imbona yakoreje umugambwe uriko ubutegetsi CNDD-FDD yarahanishijwe munyororo wo gufungwa ubuzima bwose. Sentare nkuru ya Mwinga yacigwa urubanza yemeza ko iyo misore yagize uruhara mu icwa ry'umunywanyi umugambwe CNL kuwa 18 ukwezi k'umunani uyu mwaka. Uyu munywanyi iciwe ahitwa Rugari mu ntara Mwinga muraruko ushira ubuseruko bw'u Burundi. Ido ni do inkuru eroje uri kaneza umenyesha makuru w'ijwi ry'America Inairobi mu gihugu cya Kenya.
Hafi igihe cy'isaha indwi z'umuhingamo ni hari abacamanza ba sentare nkuru ya Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi basohora iyo ngingo. Uko ari bane urwo rwaruka rw'imbonera kure urukiko rwavuze ko bagiriye icyaha cyo kwica umunywanyi w'umugambwe Senere utavuganwe n'ubutegetsi. Uwishwe yaguye mu gitero cy'abantu bitwaje imipanga n'amahiri mu ijoro ryo kuwa 18 ukwezi k'umunani uyu mwaka. Icyo gihe abanywanyi ba Senere bari bavuye mu birori byo kugurura ingoro yabo iri ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga bategererwa ahitwa kwitongo muri Rugari komine y'intara ya Muyinga mu gihe bari ko baratahuka. Iruhande y'uwahasize ubuzima abandi umunani barakomeretse. Mu ntara y'icyese kuri uyu wa kabiri abari muri sentare nkuru ya Muyinga bemeza ko atandongozi z'umugambwe CNDD-FDD runo rwaruka rwego kugira zahabonetse. Nta n'abashingwamanza bariko bunganiriza mbonerakure. Iyi yari inshuro ya kabiri urubanza rwumvirizwa. Abaje gukura kwica urwo rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ni urundi rwaruka rw'imbonerakure hamwe n'abamwe mu bategetsi b'inzego z'ibanze. Ariko ivyo basiguye ntivyanyuza abacamanza. Umwe mu barongoye umugambwe Senere Muyinga avuga ko yashimye ingingo y'ubutungane mugabo ko akiragahaze. Twashimye igice kuko igitero cyakozwe n'imbonerakure zivuye ku mitumba itandukanye. Abakoze icyaha ntibahanywe bose. Ni kwashikiriza. Umuryango wabuze wagenewe guhabwa indishyi y'akababaro y'imiliyoni 4,300,000 z'amafaranga y'amarundi. Rumwe mu rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi inshuro nyinshi rwashyizwe mu majwi n'amaraporo y'amashyirahamwe yigenga hamwe n'umugwi wa ONU utohoza ku byaha byakozwe mu Burundi ko ruhohotera batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi rimwe na rimwe rugashaka gusubira inzego z'umutekano. N'inama nkuru ya Episkopi Katolika y'Abarundi yabigarutseko kwa 22 ukwezi kw'icyenda guheze. Ijambo ryabo ryasomwe na Musenyeri Bonaventure Nahimana arongoye diyoseze ya Rutana mu manuko bushyira ubuseruko akaba n'icyegera c'uburongoye inama ya Episkopi Katolika mu Burundi.
Hariho n'ugushaka kwitiranya umugambwe uri ku butegetsi n'igisata kijejwe intwaro. Nk'akarorero hamwe hamugwarwa ruri muri uyo mugambwe womengo rugomba gusubira inzego zishinzwe umutekano. Ivyo nazo bitera akajagari gashobora kononera ingendo y'amatora. Nitworenza uruho rw'amazi ku bibazo bimwe bimwe biteye amakenga kandi bihagaritse umutima abarundi batari bake muri iki gihe turimwo. Nazo ningibi mu ntara zitari nke haribonekeza agatima kabi ko kuburabuza no guhohotera imigambwe imwe imwe no gutoteza abanywanyi bayo. Iruhande y'ivyo hari imvugo, inzandiko n'inyifato z'iterabwoba bishobora kubuza amatora kugenda neza. Mu ntara zimwe zimwe haribonekeza ubugizi bwa nabi burimwo mbere n'ubwicanyi bufatiye ku ngo za politike, ahatari hake bugakorerwa cane cane abatavuga rumwe na leta, kandi ahenshi ubutungane ntibubanguke kwerekana ko buriko burahana inkozi z'ikibi bukurikije amategeko.
Abategetsi n'indongozi za CNDD-FDD ntibahakana ko hashobora kuba hari bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure bakora amakosa. Ariko basigura ko kubitiranya n'umugwi inkozi z'ikibi zitwaje ibirwanisho nk'uko umugwi wawe wabyise milise mu Gifaransa ari ukurenga karimbi, kandi ababivuga bafite intumbero yo gucafuza urwaruka mu kurufatira mu kivunga. Mu Burundi imigambwe yose yafite amashami y'urwaruka akaba yitazira utuzina tw'ubuhizi. Eroje uri kaneza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuyutse nje tumwe sekomu kumura bandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Unaho ni mwanya wa kiganiro Amerikana cerekeye vyaranze leta z'umuzi Amerika muri kahise hamwe no muri bihe tugezemwo. Kiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Mwaramutse neza. Ubushize twarebeye hamwe icyo bita impeachment ishobora kuba kuri President Donald Trump. Ni ukuvuga ikirego inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ishobora kugeza kuri sena niramuka yemeje ibyaha imukekaho. Amaperereza arimo arakomeza, igihe cya impeachment rero ntabwo kiragera. Hagati aho munyemerere turebere hamwe muri make uko byagenda muri Sena iramutse ishyikirijwe ikirego iramutse ishyikirijwe impeachment. Mu kwezi kwa munani 1986 Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuguruye amabwiriza yayo igenderaho iyo impeachment igezeho, ni ukuvuga ishyikirijwe ikirego cy'umutwe w'abadepite. Aya mabwiriza avuga ko Sena ikimara kubona iki kirego, umunyamabanga wayo ahita amenyesha umutwe w'abadepite ko Sena yiteguye kwakira intumwa zawo, ni ukuvuga bamwe mu badepite inteko iba yatoranije kugira ngo bayikorere akazi kameze nk'akabashinjacyaha mu rubanza imbere ya Sena. Sena rero irabakira bakayisobanurira ikirego uko giteye, barangiza umuyobozi wa Sena akabamenyesha ko Sena izafata umwanzuro kandi ko izawugeza ku nteko y'abadepite. Sena ishobora gutesha cyangwa guha agaciro ikirego. Iyo igihaye agaciro ihinduka urukiko rumeze nk'urukiko rwa rubanda bita jury. Uyoboye Sena agomba koherereza uregwa, ni ukuvuga umukuru w'igihugu n'urugero, inyandiko y'ibirego niba ari uwimutegeka kwitaba urukiko rwa Sena. Uyu uregwa ashobora kwiyizira ubwe cyangwa se kohereza abamwunganira mu mategeko abavoka. Umuyobozi wa Sena kandi ahita yandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga amumenyesha ko agomba kuza kuyobora uru rukiko nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Mu ngingo yaryo ya mbere igika cya gatatu rivuga ko iyo ari umukuru w'igihugu cyangwa iyo ari vice perezida wa repubulika uregwa, Sena iyoborwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga kugera urubanza rurangiye. Amabwiriza ngenderwaho ya Sena avuga ko indi mirimo yayo yose ihagarara igihe cyose urubanza rutararangira. Igomba guterana buri munsi usibye ku cyumweru igihe cyose urubanza rukiburanishwa, kereka habaye impamvu ituma Sena isubika iburanisha. Ijwi rya Amerika. Umutwe w'abadepite ushyiraho rero itsinda rigizwe na bamwe muri bo bakahuhagararira nk'abashinjacyaha muri Sena. Uregwa nawe ashaka abamwunganira abavoka. Impande zombi zishobora guhamagaza abatangabuhamya kandi buri ruhande ruba rufite uburenganzira bwo kubahata ibibazo imbere ya Sena mu rubanza. Ingingo ya 20 y'amabwiriza ngenderwaho ya Sena ivuga ko urubanza rubera mu ruhame nk'umuzindi nkiko zose zisanzwe. Imiryango ya Sena iba ifunguye buri gihe, kereka hari impamvu ituma Sena ifata icyemezo cyo kuyifunga urubanza rugakomeza mu muhezo. Mu gusoza urubanza, perezida w'urukiko rw'ikirenga ahamagara buri musenateri mu izina rye, noneho uyu nguyu akavuga niba ahamye ibyaha uregwa cyangwa se niba atabimuhamya. Iyo 2/3 by'abagize Sena bahamije umukuru w'igihugu byibura icyaha kimwe rukumbi, ahita ava ku butegetsi agasimburwa ako kanya na vice perezida we nta kujurira. Uretse kuva ku butegetsi, urukiko Sena rushobora no kumwongereraho ibindi bihano birimo ko adashobora kongera gukora umurimo uwo ari wo wose usaba icyizere cya rubanda, ni ukuvuga ko adashobora kongera gutorerwa umurimo runaka uwo ari wo wose. Iyo avuye ku butegetsi kandi, izindi nkiko zisanzwe za gisivili nazo zishobora kumukurikirana ku byaha bindi bihonyora amategeko y'igihugu yaba akekwaho. Iyo umubare wa 2/3 by'abagize Sena utagezweho ngo wemeze rero icyaha kuri president, ababaye umwere akaguma ku butegetsi nta kujurira bibaho. Inyandiko mvugo y'urubanza yohererezwa umunyamabanga wa leta ari nawe minisitiri w'ububanyi n'amahanga akayishyingura. Kopi yarwo ishyingurwa n'umunyamabanga wa Sena. Nguko rero uko urubanza rwa impeachment rugenda muri Sena. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerika nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Ubutaha tuzarebera hamwe abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abadepite bareze muri Sena, ni ukuvuga abaperezida bashyizweho impeachment. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Shati mwese mkondi radio hizgu ya Amerika wigano yotu wateguli mwaka kanya wigaro kengaha teboneho kandi ya kanya kogoshimi ya ingenieur ya dofashe mwia bugizoma hama na fasile ya dofashe kwe gilanya wigano yotu wateguli kuli mikro mwalikuma na Federike Mwunikije ama kuru nere mwashikirizu wana aloizi wigilimana mwakoze kuzi tegamatikui tulabifuje ama horo numonsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.